Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashuhuje cyane, mwabonye Imana ikingura, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Bavuze mu Burundi ko hari amahoro atayari, umuntu agira ibi bintu turiko tunapfakara tutazi icyo tuzira,
kuko igihugu si icy'umwana w'umuntu, ni icy'abarundi twese, ni icy'Imana twagihawe na data wa twese.
Abo ni abantu baririra ababo bishwe i Bujumbura. Ni mu kanya mu makuru, amakuru atangirwa nayo hirya no hino, muteguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Maramutse Thomas, maramutse ndamwe muri ko muratega amatwi Ijwi rya Amerika. Ya makuru tuyahera muri Leta Zunze za Amerika, aho abantu bashika 14 aribo bamaze kumenyekana ko bishwe, abandi 17 barakomereka mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri Leta ya California aha muri Leta Zunze za Amerika. Icyo gitero cyeje kwa gatatu cyabereye mu kigo cyo gufasha abatishoboye n'ibimuga kiri mu gisagara cya San Bernardino muri Leta ya California, aho abantu batatu bitwaje inkoho binjiye muri ico kigo baca batangura kurasa. Igipolisi kimenyesha ko kimaze kwica babiri muri abo, inyuma yaho gihagarikiye imodoka barimwo bariko barahunga. Abo babiri bishwe bagizwe n'umugabo hamwe n'umugore, bari bitwaje kandi ibigwanisho biremereye. Umupolisi umwe yakomeretse mu gihe bariko bararasana nabo. Mu kiganiro Murambabarira yahaye televiziyo CBC yaha muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko ubwicanyi buriko bukogwa ku bantu ikivungwa muri Leta Zunze za Amerika atakindi gihugu cyo ku isi buriko burabamwo. Ati hakwiye gufatwa ingingo zo gukingira Abanyamerika, kandi abategetsi bose mu nzego zose barimwo za Leta bakwiye kuja hamwe bagahagarika ubwo bwicanyi bwabaye akamenyero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Afrika naho muri Sudani y'Amajyepfo, inama ya ONU ijejwe umutekano imenyesha ko yiteguye gufatira ibihano abo bose babangamiye umugambi w'amahoro muri Sudani y'Epfo. Ivyo bihano bizofatirwa kandi abahohotera agateka ka muntu n'abagaba ibitero ku nteko za ONU ziriko zicungera amahoro n'umutekano. Ivyo vyamenyeshejwe ejo ku munsi wa gatatu na Ambasaderi Samantha Power ahagarariye Leta Zunze za Amerika muri ONU. Amenyesha kandi ko impande zose zishamiranye muri Sudani y'Epfo zibwirizwa guhagarika intambara zikitabira umugambi w'amahoro hamwe n'ishigwaho rya Leta mfata kibanza bidatevye. Samantha Power amenyesha ko Leta n'abayigwanya bakwiye kwerekana akigoro bafise kugira amasezerano bateye ko igikumu ntabimfagusa. Hervé Latsous arongoye inteko zicungera amahoro za ONU muri Sudani y'Epfo amenyesha ko amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe kuwa 26 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka atariko arashigwa mu ngiro. Impande zose zishamiranye zabandanije zikora ibikorwa byo kuyahungabanya cyane cyane muri Leta ya Unity. Latsous ati byatumye abanyagihugu bahasiga ubuzima, abandi bateshwa izabo, kandi n'ibikorwa byo kugeza imfashanyo ku bantu byarahagaze. Muri Kameruni naho abagwanyi ijana ba Boko Haram barishwe n'ingabo z'igihugu za Kameruni zaranabohoje abanyagihugu bashika 900 bari bagizwe imbohe n'uwo muhari. Ministeri yo kwivuna abansi ya Kameruni imenyesha ko ivyo bikorwa vyabaye mu ndwi iheze mu turere turi ku rubibe rwa Kameruni na Nigeria, ariko ntivuga abasirikare bayo baba baraguye muri iyo migwano. Kameruni ni kimwe mu bihugu bitanu vyagiye hamwe kugira ngo bigwanye Boko Haram. Ibyo bihugu birimwo na Nigeria, Benin, Niger na Chad. Mu gihugu cy'u Bufaransa naho ejo ku munsi wa gatatu Leta y'u Bufaransa yarugaye imisigiti Murambabarira itatu yaba Islamu ihagarika n'abantu bashika 232. Ivyo vyakozwe kugira bashire mu ngiro itegeko rya sohotse mu misi heze inyuma y'ibitero vyabaye mu kwezi guheze I Paris kuri umugwa mukuru w'Ubufaransa. Bernard Cazeneuve, ministre w'intwari yo hagati mu Bufaransa, amenyesha ko bubaye bwa mbere leta yiwe ifata ingingo nk'iyo ku bibanza byo gusengeramwo vyikekwa kuba bifise uruhara mu bwicanyi bukogwa n'intagondwa z'aba islamiste. Cazeneuve yamenyesheje ko kuva habaye ibitero vy'I Paris, inzego z'umutekano zimaze kugaba ibitero mu bibanza bishika 2000 mu gihugu cyose cy'Ubufaransa. Inkoha 334 nazo ziramaze gufatwa. Umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste niwe wiyemereye ko wagavye ibitero vyahitanye abantu 130 bikomeretsa abashika mu 100 I Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho abashinga amateka b'Ubwongereza ejo ku munsi wa gatatu baremeje itegeko riha uburenganzira ico gihugu kugaba ibitero by'indege ku muhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste mu gihugu cya Syria. David Cameron, ministre wa mbere w'Ubwongereza, ari nawe aheruka kubisaba abashinga amateka, amenyesha ko indege z'intambara z'Ubwongereza zizogira uruhara runini mu itsindwa ry'umuhari wa Eta Islamique. Ubwongereza bwari bumaze umwaka urenga bugaba ibitero muri Iraq. David Cameron yasavye abashinga amateka ko botandukira no muri Syria, naho bagahangana n'uwo muhari ubangamiye ibihugu vya Burayi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abategetsi mu bya gisirikare muri iki gihugu bamenyesha ko inteko zidasanzwe zigiye kurungikwa muri Iraq na Syria guhasha umuhari wa Eta Islamiste zizoba zifise ibice bizwi kandi vyateguwe byo kugabwamwo ibitero. Colonel Steve Warren wo mu gisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko izo nteko zidasanzwe zizoba zigizwe n'abasirikare bashika kwijana, zizoba zirimwo abakomando karuhariwe mu kugwana. Amenyesha kandi ko zizoshobora kuzogwizwamo kabiri gushika ku gitigiri c'200.
Ayo yara makuru yo hirya no hino muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame gutanga ubutegetsi mwituze mandaze ebyiri zirangiye mu 2017. Ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Samantha Power wabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyicaro cya Loni I New York. Samantha Power ni mu magambo ye yasemuwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
So we expect President Kagame to step down at the end of his term.
Ubwo rero twiteze ko Perezida w'u Rwanda Kagame azava ku butegetsi manda ye yo kuyobora igihugu irangiye mu mwaka 2017. Tuzi neza uburyo bwo kuviringa gutekinika inteko ishinga amategeko yakoresheje mu kwemeza itegeko nshinga rimwemerera gukomeza kuyobora u Rwanda, ariko we ntaravuga icyo ateganya gukora. Ikindi kandi dutekereza ko ari ngombwa cyane ko u Rwanda rwabaye intangarugero mu kwita ku buzima bw'abaturage barwo, gushyira abagore mu nzego z'ubuyobozi, mu burezi, ko rwaba n'intangarugero mu butegetsi bushingiye kuri demokarasi, ndetse no kumvikanisha neza akamaro ko kubahiriza za manda ziteganywa n'amategeko. Nta muntu kamara ubaho.
Ku rubuga rwe rwa Twitter, President Paul Kagame yashubije Samantha Power ko ibibazo bya politiki by'u Rwanda bireba abanyarwanda ubwabo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije kandi umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voices Robert Mugabe uko yakiriye amagambo ya ambasaderi Samantha Power kuri icyo kibazo cyo gusimburana ku butegetsi mu Rwanda.
Amagambo ya Samantha na amagambo ntabwo ari amagambo ya ambasaderi uwo ari we wese, ni ambasaderi ukomeye, ambasaderi wa Amerika muri UN. So no, ntabwo ari ambasaderi usanzwe, abantu batumva ngo ambasaderi Powell bakagira ngo ni ambasaderi usanzwe. Ikindi ni ambasada umaze igihe kinini uvugira cyangwa se ushyigikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda, wumva kenshi cyane ni hari ibibazo bya politiki cyangwa ibintu bitumvikanaho bitavugwaho rumwe, cyane cyane nk'ibibazo byari bihari bya M23 uko u Rwanda rwashinjwaga kuba rushyigikiye izo nyeshyamba zo muri Congo. Ibiki ambasaderi Paul yakomezaga ashyigikira u Rwanda, wumva agerageza kuruvugira ashyiramo ibintu mu buryo. Amagambo yavuze asaba yuko mu mwaka w'2017 ubutegetsi Perezida Kagame yabusubiza abandi nabo bakayobora. Na magambo yakiriwe mu buryo bubiri. Icya mbere yakiriwe na Perezida Kagame uko yakiriye, yavuze yuko ijambo ryo kumutora kugira ngo abe perezida cyangwa se iby'ubutegetsi bwo mu Rwanda bureba abanyarwanda ubwabo. Ariko abandi babyakiriye nk'uko nabyakiriye.
Nibyo urabisobanuye ko Perezida Paul Kagame yabyakiriye? None se wowe ku ruhande rwawe nk'umuntu ukurikirana politiki y'akarere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda ku buryo bw'umwihariko, wabyakiriye mu buhe buryo usesenguye?
Ntabwo ambasaderi Paul yavugaga ibintu bidasanzwe, avuga ibintu birimo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ibintu Perezida Kagame ubwe yari yarivugiye yuko mu mwaka w'2017 igihe cye cyo kurangiza manda ze nikigera azaba yarateguye umusimbura, kandi naba atarateguye umusimbura azaba yarananiwe na none bimusaba kuva ku butegetsi akagira andi abandi abusigira. Icya kabiri ni ibintu bijyanye n'inyurabwenge muri logike yariyo yose y'abantu, cyane cyane mu mahame ya demokarasi, nuko abaho gutanga ubutegetsi kugira gukurikiza itegeko nshinga ukayobora manda zawe ushinzwe kuyobora nk'uko abandi ba perezida basanzwe babigenza, zarangira ugahereza undi ubutegetsi. Uburyo bwa gatatu ni ubwo kuva u Rwanda rwabona ubwigenge cyangwa se bwava haba gukura ingoma ya cyami akabaho Repubulika. Icyari kimirijwe imbere cyangwa icyari giteganyijwe n'icyo bizezaga abantu mu butegetsi bushingiye kuri demokarasi, cyane cyane muri demokarasi harimo gutanga ubutegetsi mu mahoro kandi mu gihe cyabwo. Rero tukabona yuko kuva u Rwanda rwagira aba perezida, ntagihe usanga perezida ahereza undi ubutegetsi mu mahoro no mu bwumvikane. Abatavuye bafungwa benshi bavaho barasana umwagapfa uburyo kugira ngo tube dufite perezida ukiriho ugihumeka. Ni Pasiteri Bizimungu nawe wabanje agafungwa, ubu ukabubona nta nzego za leta arimo cyangwa se na n'icyubahiro ubona gikomeye afite n'ijambo mu gihugu nk'umuntu wayoboye igihugu.
Bwana Robert Mugabe, mu magambo ambasaderi Samantha Power yagejeje ku Banyarwanda yumvikanishije ko nta muntu kamara mu gusimburana ku butegetsi, cyane birumvikana ahereye ku bihugu byatembere mu majyambere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara bamwe mu Banyarwanda ndetse n'abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda bagaragaje nta mususu ko Perezida Paul Kagame ari kamara ku bijyanye no kuyobora u Rwanda. Mwe mubyumva mute?
Ntekereza yuko ibyo ari byo nakwita political manipulation, byo kuvuga yuko hariho umuntu kamara cyangwa Perezida Kagame ari kamara. Ariko n'abantu bamwe bakeya ntekereza ati bafashe igihugu bugwate bagomba gushyiramo abanyarwanda bamwe icyo gukora iki, kandi abanyarwanda nabwo kubavugira yuko ari inyungu zabo yuko bavuga yuko Perezida Kagame ariwe kamara, ntekereza ko ari ibintu buri muntu wese ashidikanywaho, cyane cyane iyo nteko wavugaga niyo yavugaga yuko mu Rwanda hari abantu ugira ngo 10 gusa badashyigikiye ko Kagame yiyamamaza. Ariko nicyo nawe urumva ko atari byo, ntabwo wavuga ngo igihugu 100% cyangwa se 99.9% ni abantu bafite ibitekerezo bisa, abandi 10 bonyine, abantu 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngo nibo bafite ibindi bitekerezo binyuranye. Icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane.
Robert Mugabe yaganiraga na Etienne Karekezi. Robert Mugabe ni umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voices cyandikirwa mu Rwanda, bavuganye ari Kigali mu Rwanda. Naho ku birebana n'u Burundi, ambasaderi Samantha Power yatangaje ko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yitegura kugenderera Burundi mu minsi iri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo izayobora inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi muri uku kwezi kwa 12. Amakuru kandi na yangaya y'isi yose yahariye iminsi 16 kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yifuza ko ubutumwa bwayo kuri iyi ngingo bwakwirakwira bunyuze mu banyabugeni. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa araduye inkuru irambuye.
Iki gikorwa cyo guhuriza hamwe abanyabugeni bo mu Rwanda bafatanije n'umunyamerika bwana Johnston Koruba muri Kenya bungurana ibitekerezo ku gutanga ubutumwa banyujije mu bugeni gihuranye n'iminsi 16 isi yose yashyizeho yo kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aba banyabugeni bashyize imbere cyane ijwi rirengera umugore mu muryango kuko rero bibasirwa n'ihohoterwa kuruta. Gutambutsa ubutumwa mu nzira nk'izi mu Rwanda biramenyerewe ariko ntibiratsimbatara mu buryo bwa nyabwo. Kumva ibihangano byabo bisaba kwegera abanyabugeni babigize umwuga koko. Umusaze Epafrodite Binamungu wo mwihurira inganzo yabwiye Ijwi rya Amerika ko amaze imyaka 43 ari umunyabugeni. Iwe mu murenge wa Masaka yatweretse ishusho igaragaraho abagize umuryango bateraniye ku gitabo kimwe basoma. Tumusaba ibisobanuro.
Igitabo mwabonye ni igitekerezo cyaho tugomba kuvoma umuco mwiza, ingeso nziza. Mwabonyemo abana b'abakobwa n'ababahungu. Aho abana b'abakobwa n'abahungu bitangiriye mu muryango, bakamenya agaciro k'umukobwa, bakamenya agaciro k'umuhungu, bakiga bose kimwe. Nta vangura ryabaho ko baba biyumva ko ndubaho umukobwa mushiki wanjye, nzuba hano umugore nzashaka kuko ni mushiki wa musaza wa kanaka. Je natanze solution yuko byakagombye kuba muhanzi mbona ko bakwiga mu gitabo kimwe gisembonizo muryango.
Iruhande rw'uyu munyabugeni Binamungu hari umwere Kristo wera na musaza we. Kristo ni shusho y'umugore ufunze umunwa n'ingufuri, musaza we ni indi shusho y'uduti dusumbasumbanye. Barasobanura.
Mu muco wacu ntabwo tujya tuvuga ku bintu nk'ibi. Iyo umugore agenjeje kubivuga ambwira puceceka hora atagira ukumva, ubwo agaceceka ntavuge ko umugabo wamuhohotera, mukubita, ibintu nk'ibyo.
Tuduti nagerageje kubaka nk'amazu mu Rwanda, ngerageje kureba urugero nko mu Rwanda uburyo igihugu kiri gutera imbere n'iki abantu benshi bari kuvuga ku nyubako ziri kuzamuka. Nicyo kintu cyerekana ko dushyize hamwe hari uburyo dushaka guteza igihugu imbere, ariko tutibagiwe n'abagore.
Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bufata ubugeni nk'inkingi ya mwamba mu gutambutsa ubutumwa ku nsanganyamatsiko runaka. Igihe isi yose yamaganira kuri ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuri bo ni mu mpamvu bahisemo gutambutsa ubutumwa babinyujije mu bugeni. Madame Danis Rebecca ni umuvugizi wungirije wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Turashaka kugira icyo duhindura by'umwihariko ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuri ubu ni igihe cy'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku isi hose. Ni ngombwa guhamagarira abagore n'abagabo bagahurira hamwe barwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rero aya mahugurwa yari ku biganiro bigamije kumenya uburyo ubugeni bwazamura ubumenyi mu miryango n'ingaruka z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu miryango n'umubare w'abagore n'abagabo mu kubaka isi y'amahoro, kuko ingaruka mu isi y'amahoro zisubira mu muryango. Kandi ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo ahantu hose ku isi, kibangamiye amaleta, kibangamiye u Rwanda. Twizera ko kukungurana ibitekerezo hagati y'abanyabugeni b'Abanyarwanda n'Abanyamerika bizabyara imikoranire myiza mu kuguma kuzamura imyumvire myiza. Hakunze kuzamuka amajwi umunsi ku wundi ko n'abagabo basigaye bahohoterwa mu Rwanda, ahanini bishingiye ku ngingo y'uburinganire bamwe bayumvise uko itari, kugeza ubwo bamwe mu bagabo bati ngo zabo. None kuki aba banyabugeni bibanze ku buvugizi bw'abagore kuruta? Twasubijwe n'umusaza Binamungu.
Twarebye ibiri hejuru y'ibindi, kuko mu by'ukuri n'igishobora kuba cyahungabanya cyane sosiyete n'ihohoterwa ry'umugore, kuko umugore arira umwana, umugore ari byose. Ihohoterwa ry'umugabo rwose ntabwo rikabije cyane nk'ihohoterwa ry'umugore. Niyo ribaye umugabo abyigobotoramo vuba si nk'umugore akandamizwa cyane.
Bwana Johnston Koda nawe ntatandukana na Binamungu ku ngingo kurengera by'umwihariko umugore.
For us, you know, women have an equal importance to men.
Kuri twe murabizi abagore bafite umumaro ungana n'uw'abagabo mu muryango, yewe ndetse n'akamaro kanini mu by'ukuri, kubera ko nibo bamama b'imiryango yacu. Murabizi umugore yubashywe uko bikwiye, akabona ibyo agomba, buri kimwe cyagenda neza. Politiki y'u Rwanda yashyize imbere kuzamura umugore muri gahunda zose zishoboka. Kugeza ubu umubare w'abagore uri ku mpuzanire ngo 64% mu nteko ishinga amategeko. Ntitwabashije kubona imibare y'abagore bagihohoterwa mu miryango, ariko ni ikibazo Leta y'u Rwanda ihora igaragaza ko cyagombye kuba gicika burundu. Ijwi rimwe, amahoro atangirira mu muryango agasakara isi yose, niyo nsanganyamatsiko. Kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, abantu batandatu barimo umupolisi umwe barishwe mu gisagara cya Bujumbura. Umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza araduha ibisobanuro birambuye kuri inkuru. Inkuru itangizwa amarira y'umutegarugori mu biciwe.
Uno umwe mu bakenyezi yari kwaririra uwiwe yasanze ari mu bagabo batatu batowe ibiziga muri quartier ya Mutakura bishwe bakerewe. Aba bakwibara barya 13 mu Kinyankonga aho ibyo biziga byatowe, bavuga ko bumvise imbwa zikuga ariko batazi uko abo bantu bishwe. Mu byatsi aho ibiziga byari biryamye haboneka amaraso menshi. Abanyamutakura bibaza ko abo bantu biciwe ahandi baza gutabwa muri quartier yabo, kuko kuri uyu wa kabiri mu ijoro Mutakura yari itekanye ata amasasu n'amagrenade yahumvikanye. Abo bantu bahavuye bamenyekana.
Bamwe mu baje kuraba baraba babo bazimira, hariho washoboye kumenya umugabo wiwe n'umugenzi basanzwe bari basanzwe bagendana. Bavuze yuko harimo n'undi asanzwe anyonga ipikipiki akunyonga ipikipiki, nuko mu bisanzwe bavuga yuko baba mu kinama.
Bamwe mu babuze ababo ubwanwa bwawe bwafutse umunwa, umubabaro wabarenze. Uwo mukenyezi ni umwe muri bo.
Tukuri ko bavuze mu Burundi ko hari amahoro atayari, umuntu agira ibi bintu turiko turapfaka batutazi icyo tuzira. Imfubyi, amarira y'imfubyi, Imana ntiyirengagize muri iki gihugu cy'i Burundi. Kuva narutse ibi bintu sinaribwo ndabiboneho umuntu akerekwa nk'imene. Tuza kuba bande muri iki gihugu cy'i Burundi? Ababyeyi tuza kuba bande? Imfubyi kandi bakavuga amahoro atayo tubona, umuntu agakerekwa nk'imene. Bavuga ko igihugu kiri amahoro, ahubwo Imana nitugwanire ibone igikenewe muri iki gihugu cyacu cy'i Burundi. Imana ntiyirengagize, ntibibone.
Turetse abaryango n'inshuti bari baje guta amaso, hari n'abandi bantu batari bake bari baje kuraba iryo bara. Muri bo harimo umutamakazi w'imyaka irenga 70, amarira yamurenze. Twamubajije namba harimo inshuti yiwe.
Nawe namenye umugabo amenye ko abakora ibi, yaba umuhutu cyangwa umututsi, Imana izobabaza kuko Yesu abambwe ku musaraba, yabambwe ubwoko bwari bwo bwose. Yarumva binteye agahinda. Imana nirabiciye ko ku gihugu cy'u Burundi. Nyamba twarimbuka twose turimbuke, ako abantu baza barahera kugiye kamwe kamwe. Nk'uyu mugore aze tumuga wanjye agiye gusuma aranzanira, ubundi ati umwana wanjye agiye guhanga karasi aranzanira, ajya asanga umwana wazemba nk'umwana w'amahitano hanaka. Agasagahinda mu Burundi. Imana yadusezerane ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Imana nirabigira icikora. Umuntu akeregwa nk'intungwa, nibwo bwa mbere nabibonye mu masi wanjye.
Mu bari baje gushengerera kandi harimo umusore afite Bibiliya mu minwa agerageza kuremesha abantu.
Twese umuntu abutse haba habutse amakungu yose, ntihazoba habutse nyina w'umwana, ntihazoba habutse se w'umwana. Twese tuba tubutse nuko, kuko igihugu si cy'umwana w'umuntu, ni cy'abarundi twese, ni cy'Imana twagihawe na data wa twese. Ubwo rero turakwiwe kukibungabunga nk'uko data wa twese ari umwe. Ntiwibaze ngo utware hari habi wawe, ntabi wawe, twese turaba data. Uwo muntu rero yibaza ngo arafise abiwe nateshwat kandi agiye kubibona, uhaho arajyayitegura, twese turaba umwe n'ukuri.
Abarengana bose ijambo ryari ku munwa ryari rimwe, kwiyamiriza ubwicanyi
n'akamaramaza, kuko urupfu bapfuye abantu banikiye hajya imirambarambo y'ibitsika ku murango biteye ubwoba. Bakerewe nk'impene, birababaje cyane, biteye ubwoba biriko biraba muri iki gihugu n'akamaramaza.
Je mbonye ibi bintu birababaje izina murundi wese akunda igihugu cyamwibarutse. Icyo nosaba leta nuko yo kwikubita gashya, yo nyene igahagarika bino bintu, akajya ku radio akavuga ati ndasabye umurundi wese akunda igihugu yo kugira ibi bintu. Kubera birababaje kubona umuntu afatwa akakeregwa nk'inka igiye ku macunira, kuko umuntu nimba ari kabigira yinyegeje amenye yame yibuka yazaba uriya 50, umurongo wa 21 iravuga ngo ibyo urabikora nkihorera ukiyumvira ko mpanye nawe bwite, ariko nzabiguhana mbishize imbere y'amaso yawe ko wagiye urabikora winyegeje.
Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kandi hari ikiziga cy'umuntu cyatowe muri quartier ya Jabe. abantu bahaba bibaza ko yazanywe n'imodokari ikamutaho yamaze gupfa. Ikindi kiziga cy'umuntu cyatowe kuri uyu wa gatatu muri karitsiye ya Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura uwaguye kwijabe igipolisi cyemeza ko yari umuntu yahora agendesha ikinga ica amafaranga taxi vero. Uwo muntu ngo yishwe arasishijwe urusasu rwa pistole. Mu Cibitoke naho igipolisi kivuga ko uwo yishwe yari umwe mu bari bajejwe indero kwishure gisumbuye gy'imyuga y'ETS Kamenge akaba yishwe anigishijwe umugozi. Iruhande yabo basivile batanu igipolisi kimenyesha ku mupolisi umwe yishwe abandi batatu barakomereka mu gihe bari kubacungera umutekano muri karitsiye ya Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura baca baterwa amagrenade n'abagizi ba nabi. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Usibye abo bantu batandatu biciwe mu gisagara ca Bujumbura no kuvuga umurwa mukuru w'u Burundi abandi bantu babiri bitabye Imana bazize grenade mu bunywero mu Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura rural. Evariste Nzikobanyanka yadukoreye inkuru.
Iyo grenade yatewe nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Irankunda Jimmy umwe mu muryango wa bene ubunywero avuga ko uwikekwa ko yateye iyo grenade yari yamye arashwana n'uwo bari ko basangira urukanywa ataje akaba yasize avuze ko aza kumwivuna bugorovye.
Icambe novuga nuko ibi bintu atamvuza politike zirimo ni nagashavu k'abantu bisanzwe kuko ino ntabyo twari tumenyereye nkuko tubyumva mu gisagara ubiravye inkomoko yabyo nk'uko abari hafi babibonye nuko byo bajyari ishavu abantu baragwanya mu nyuma arigamba ubundi ati nanjye ndakwereka icyo nshoboye hama kandi urumva ko iyo yagishize mu gihe kugira umwanya unyene niko ndavuga nuko abategetsi bo ngaha baciye batari bake ntibaramutora ngaho icyo cyo bariko kuma bariko bagira amatohoza yabo.
Iyo grenade igitegwa hitavye Imana umuntu umwe indwi barakomereka harimo umwe ababaye cyane yavuye yitabira Imana kwa muganga. Abanyagatumba twasanze imbere y'ubwo bunywero bwatewemo grenade basaba ko abafisi ibigwanisho bo byakwa kuko atakindi bigamije atari ubugizi bwa nabi. Uwo mukenyezi adandariza ibifungurwa iruhande y'ubwo bunywero bwatewe.
Twebwe tuvyakira nabi cyane kuko dusanzwe tukorera ngaho twacu turadanaza utuntu duto duto ngaha rero bamaze kuza bakaba bari ko batera amagrenade mu bubare butandukanye ibyo tudanaza bijya abantu baba bari mu kabare aha baba bari ko baratugirira nabi cyane kuko umutekano buri urahungabana.
Leta y'u Burundi yari yasabye yuko abafite ibigwanisho babisubiza mugabo biraboneka ko bikiri mu minwe y'abanyagihugu aho wowe bivusa biki.
Dusaba ko bofuma baza basi bakarungika abajejwe umutekano bakaza kubisopa kugira ngo babitware.
No mu muhari iteka biyamiriza ubwicanyi bugize iminsi bubera mu bunywero. Celestin Ruribikiye ahagarariye uwo muhari mu ntara ya Bujumbura atera kamo abo bafite ibyo bapfa n'abandi kutikora ku bigwanisho bakitura ubutungane.
Twasaba yuko abo batera muri ubwo bari nimba ari agashavu umwe afitaniye n'uwundi yuko botumbera abajejwe inzego bakabataturiye amatati baba bafise kuko gutera muri ubwo bubari kumbure ejo canke ijyo yari gaheze hotel umubyeyi we canke uwundi canke umwana wiwe nuko ayo matati baba bafitaniye boyatwara mu nzego zijejwe kuyatunganya.
Celestin Ruribikiye asaba leta nyabuna kubandanya umugambi wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha kuko bigaragara ko hakiri ababitunze bafise intumbero y'ubugizi bwa nabi.
Aha dusaba ko leta nkuri nk'ibi bintu byo gusaka ibigwanisho mu banyagihugu uko bikora n'abajejwe intwaro kuko biraboneka ko mu banyagihugu ahubwo ibigwanisho bigihari ahubwo n'ubibone ku mengo bibandanya bigwira ku munsi ku munsi kuko nta hantu ku munsi ku munsi tumva ngo hajya bahateye grenade cyangwa hajya baharashe umuntu.
Amakuru twakuye mu begereye igipolisi cy'Inyamirambi mu Gatumba avuga ko uwikekwa ko ari we yateye iyo grenade ariko ararondegwa. Tubibutse ko igitero cyo mu bunywero nk'ico cyo mu Gatumba cabaye no ku mugoroba kuri uyu wa mbere mu bunywero bwikwibaga ku mugwa mukuru wa komine Mugongomanga hakomereka abantu batatu. Mu Gatumba muri komine Mutimbuzi, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Radi ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turatera ku musozo w'iyi minota 30 y'amakuru. Muteze amatwi Radi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Amakuru ataha ni mu isaha imwe saa moya ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. ndabashimiye cyane.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mu gitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Isuku rike ryo mu masoko riratuma abantu bafatwa n'ingwara nka korera, amacinya hamwe n'inzoka zo munda. Aha ni mu gihe mu masoko akunda kwibonekeza ikena ry'ubunzu bwa sugumwe hamwe no kutabungabungwa neza ku buhasanzwe nk'uko ishiramwe gita magara y'abantu ku isi OMS bibimenyesha. Muri rusangi isuku rike rikunze kwibonekeza mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Ivyo biratuma imiliyaridi zibiri n'ibice bitandatu by'abantu bo ku isi amagara yabo abangamirwa nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha. Uruhara rw'amareta ni ngombwa mu guteza imbere isuku y'ibidandazwa. Inama yahuje umuryango w'ibihugu vya Buraya n'abashikiranganji b'uburimyi bo mu karere ka Afrika y'uburengero yarinze ibibazo bijanye n'urudandazwa rukwije ibisabwa n'amategeko. Amakuru dukura mu gihugu cya Burkina Faso ahabereye iyo nama mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka amenyesha ko iyo nama yabaye inyuma yaho byigaragaje ko mu masoko atandukanye yo muri ako karere adandarizwamo ibifungurwa bidasukuye ye hamwe nibimaze kononekara. Ukutubahiriza amasezerano kw'amashiramwe yigenga ayo rimyavu kurabintandaro y'isuku rike mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Amakuru dukura mu gihugu cy'Ububirigi amenyesha ko bene ayo mashirahamwe bishika gasiba kuyo rimyavu ku minsi itegekanijwe. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira, turabira hamwe ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Inamahoro Raisa Liliane, akaba umunezero kubashikiriza kino kiganiro kiracu uyu munsi. Ikaze ni gwanyu. Rutandukanye rwo muri commune Mbuye iri mu ntara ya Muramvya. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira amasoko agumane isuku ku neza y'abantu. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Nuko ubuzu bwa sugumwe bwokongerezwa bikaba n'imiburi iburi hakiyongera ko nk'ibindi nka bibiri.
Nta ma robine yaramirwa nabi nk'abantu bitabarimisha kiyago bakigisha abantu kugira ngo barabwine bogira isuku indwara ziva ku isuku rikizogabanwa.
Abategetsi barongoye iyi zone ya Gatabo, hakaba n'abandi bategetsi nyine bari mu nyuma zabo, barakwiye kubishyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko iryo suku ryoboneka.
Boda bararaba nyene nk'ivyo vyamwe bariko baracuruza bagendane nk'amazi yo kuza bararonga za barabishira ahantu heza bakareka kuza barabishira hasi ari nk'ivuka bakareka kuzanda hasi bagashira ku mbegeta.
Twebwe ico dukora turatanga tagisi isoko nyene baba badusabye nyene turi mu isoko kunyene.
Isoko boyikorera neza nyene bakakora ibintu by'imyanda mu isoko bakaguza ibibanza byo gushyira mu myanda kugira by'uruhande rumwe ntibisanzare.
Bagwiza amameza twanda kwa mashonga kugira ngo amasho ntacyafure ngo aje hasi bakagwiza n'abantu bakubura isoko.
Kogerageza gukora isuku nyene twebwe abari mu isoko kubera ariryo terambere ryacu ry'amagara yacu ko bigiramo uruhara kubera iryo suku ryo girira akamaro twebwe.
Habo cyabimba nk'ishimo bazabara iyo ramwe byashabishikamo.
ukudandariza hamwe bidandazwa bidasangiye ubwoko biratuma isuku ritosekara. Aha twovuga nko kugurishiriza hafi na hafi ivyamwa, inyama n'ibitungwa. Ivyo birashobora gukwega urusazi nkuko bivugwa n'abahinga mu vy'amagara y'abantu. Iyindi ngorane, ukudandariza mu bibanza bidasakaye bituma imyanda myinshi ishikira ibidandazwa, ani nk'intumuko canke amazi y'ibidengeri atewe n'imvura nkuko abahinga mu vy'amagara y'abantu babandanya babimenyesha. Amakuru dukura mu gihugu ca Benin avuga ko abadandaza bamwe bamwe banka gufuka ibidandazwa vyabo kuko batinya ko abaguzi batobibona. Tubamenyeshe ko kubaka amasoko ya kijambere iyo vyubahirije amategeko bikinga ingaruka mbi ku magara y'abantu. Aha ni nko kubahiriza ibitigiri vy'abadandaza mwitangwa ry'ibibanza vyo kudandarizamwo nkuko bahinga mu vyo kubungabunga amagara y'abantu babandanya babihanura. Abajejwe ivy'isuku bo kwitwararika ni bikena ry'amazi meza mu isoko. Kugira twumve neza ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu, tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu isoko ryo muri zone Gatabo mu ntara ya Muramvya hasanzwe hibonekeza isuku rike.
Isuku rike rirangwa mu isoko ryo mu Gatabo riri muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya ridashobora konona amagara y'abantu. Hafi y'ikibanda kidandarizwamo ivyamwa nk'amavoka, imihwi n'imyembe n'ibindi biribwa, hari birundo vy'imicafu itari mike. Imbere mu kumetero zitanu mboni sazi zizana na muri uyo mwavu zitondereye ibitunga canke utudobo turimo ibitumbura ziherezwa n'abantu baje gusuma. Akanuko gatewe nuko iyo micafu irimo udukoko nk'inyo gatuma abanyagihugu baje kwimara kanyota mu kunywa inzoga y'umusururu mwihangari yegereye iyo micafu batoroherwa. Kurikirana uyu mutama Agricole Ntirandekura wo ku mutumba Janga komine Mbuye dusanzeho afise icupa ry'impeke ariko aranywa.
Abantu basomera nk'akagwa turabona iyo kabisa yuko isoko idakwiye birambabaza cyane nkabura uko ngira mu kugasoma naye handi ho urabona kabisa ko bitera ingorane rwose.
Ibura ry'amazi meza mu isoko ryo mu Gatabo rizajyunyura isuku rike rirangwayo. Twatohoje ko imigende yazana namwo amazi avuye hejuru mu misozi ihanamiye iyo soko yacikaguritse. Iyo ikaba inkurikizi yuko abadandaza bigwanako mu kwitwaza imisi yose utubido tw'amazi twiritiro zitanu. Ariko rero abadandaza bamwe bamwe bivyamwa bavyogesha amazi mabi avuye mu mwonga nkuko babitwibwiriye. Ibura ry'amazi meza rirashobora gutuma amagara y'abantu abangamigwa, harimwo n'isuku ryahakorera indongozi za zone Gatabo. Uko niko Melchior Cishahayo ayirongoye avuga.
Dufatiye nko ku nyubako ya zone kugira tugire isuku biratugora nk'imvura itaguye amazi atubera intamba namwe murabona kangene hasa amagara yabo turongoye atagihindutse ashobora kubangamirwa kubera iyo ngorane yo kubura amazi mu buzima bwa kiremwa muntu.
Gucungira neza ku isuku gisoko ryo mu Gatabo ntiryorohera indongozi. Imvo nuko ricungegwa n'abantu bane kandi isoko irimwe abadandaza barenga amajana indwi nkuko bivugwa na Melchior Cishahayo. Ico baye ciza n'imiburiburi abajejwe kuricungera boshika ku munani nkuko iyo ndongozi yongerako. Rimwe na rimwe abaguzi barareka kugura ico bashaka bivuye kuko babonye ko isuku ritifashe neza. Kumvirize Nadine Burikukiye aba ku mutumba Janga.
Nkiyo mbonye nkaho bacururiza nk'imvoka mbonye nk'ibishishwa biriko biranshisha ntibinetse mbona ko ari umwanda utera indwara mbonye ari ibicanshishwa hageze nk'umuntu azanaho ngo mponje agacamuhonja kuri ya indi ngene isazi hejeje gukora kashobora kugwa.
Tumenyeshe ko iyo soko ya Gatabo ihuriramwe abantu benshi baza kurangura ibifungurwa babitwara mu bice bitandukanye by'igihugu irema n'imiburiburi kabiri mu ntwi abanyagihugu barisumiramwo bamana ubwoba ko bashobora kwandura ingora z'ivyaduka nka korera canka macinya nkuko twabitohoje ikibabaje nuko ubuzu bwa sugumwe giyo soko bwamaze kuziba vyongeye nubwitwa ko bugikora ntibugirirwa isuku ribereye kuko tamazi ahari nkuko twabitohoje kubgivyo ni ngombwa ko abajeje ivyisuku mu ntara bakorana n'indongozi zo hasi harimwo n'izijeje umutekano kugira ngo isuku ricungegwe mu mpande zose ako kamo gategwa na Evode Nduwimana ajejwe ibibazo vy'isuku kwivuriro rito rya leta ryo mu Bugarama
ininya butatu guhinduka mu mutwe kugira ngo yahurumbirwe gusuma natwe habuze guhinduka
mu ntumbero yo gukomeza isuku abanyagihugu bo mu isoko ya Gatabo basaba ko amakori atangwa yoshigwa cyane cyane mu bijyanye no gutegekanya ibungabunga byayo mu buryo bubereye
Amashirahamwe atunganya amasoko arafise uruhara ntangere mu isuku ry'amasoko ahani kugiriranira imigenderanire myiza n'abadandaza hamwe n'abaguzi ivyo vyofasha kwamana ntajyo batorera hamwe umuti w'ibibazo bitandukanye nk'uko biri mu gitabo ngendegwa ko kubijanye n'isuku cishirahamwe OMS inyubako y'amasoko yotegekanye inzira z'ugucishamwe imyavu kugira ibikorwa by'isuku birangugwe neza nk'uko bivugwa n'ishirahamwe rya ONU rirabivye ibifungurwa ku isi FAO abadandaza bo kwitwararika ku bidandazwa byabo na cane cane ibifungurwa byoja kure ya hari birundo vy'imyavu aha ni kuja kure y'imetero 15 za rutuzu twasugumwe hamwe n'ibirundo vy'imyavu nkuko ishira hamwe FAO ribandanya ari bihanura vyongeye abaguzi bo kwamana ntajyo bitwaza ivyo basumiramwo vyugagwa neza nkuko ishira hamwe FAO ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu gamatwi kiyago twagiranye na buramatari arongoye intara ya Muramvya ingenieur Emmanuel Niyungeko aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Ingenieur Emmanuel Niyungeko ndabaramukije
mwaramutse
murabona yuko isuku ryo masoko ryo barisubira inyuma kubera kubura amazi mucifata mu gutegura ngo mushore kuyegereza abanyagihugu
ikibazo cy'amazi rero ni kibazo kitagena cirebanga conye nikijana nibidukikije ko murazi bidukikije bidakingiwe usanga n'amasoko y'amazi atera yonone karatera kama imiza bene kugira ngo ikintu kijaye ni amazi tukibungabunge tugikingire cyane gucyo amasoko ashobore kugwira rero hariho umugambi uri kugomba gukorerwa mu ntara ku masoko amwamwe no kwibanze mwe biranga abantu benshi hagomba gutunganya umugambi wo gukoresha amazi ava mu kuzima ajya amazi bakoresha abapompa ture ku isoko kugomera neza gusumba
usanga kandi amakomite yashinzwe kugira ngo acungere mu masoko adakora neza
nivyo amasoko arafise abayagendera bakurikirana mu bisata byayo byose biberayo hariho abaza badatahura imigigwa n'imibere ho yabasanze batunganya iyo soko bakora n'abantu baza barahindagura ku munsi ku munsi tubasaba kwama bagerageza kujana nibihe bwa mbere twamateko turasaba ko abasanze badufasha mu magara y'abantu ibisata bijanye bifasha mu isuku mu ntara ya Muramvya ko byo girageza kudufasha kwigisha no guhimiriza abantu baje mu komite y'amasoko n'amakomite y'amazi baronka ubumenyi n'uburyo bwo kugira ngo bashobore kubandanya bafasha bene gihugu baza gukorera imirimo yabo muri ayo masoko nibanza biranga abantu benshi turabona ko ku masoko amwamwe hari abantu benshi ntabuzu bwa sugumwe buhari bisima twagiye dufata intumbero y'uko ku masoko abantu bose bafitiye ubunywero uburiro bagirageza gushiraho ucuzi kwa sugumwe kugira ngo abantu bashobore baratwifashisha abantu boza gusuma ibatunga ntibaze gusuma ingwara
abanyagihugu uruhara rwabo go buruhe
bwa mbere harabwo abantu ko kumenya ko isoko ibanzwe n'abantu benshi n'ivyi wabo bumve ko amagara yabo ari bagomba kuyashikira ubwa mbere twe tukaza kumbunganira mu gushira mu ngiro amabwirizwa 10 y'isuku ingwara ziva ku isuku rike ntiziheze ngo zidusinzikariza abantu bacu intare ya Muramvya igize nabene gihugu habwire mu gwaruka bisigura yuko gwaruka mego tahura kamaro k'isuku mu masoko n'ahandi hose intare ya Muramvya heza ikaba nziza gusumba kwiri no munsi
ndabakenguruki
turabakenguruki nate
Arakoze Alain Ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara. Ganirarikira cijwi rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Ikibazo jewe nka mu isoko turiko turaraba ibintu bihandigwa ivyamwa iki amazi bayakura hafi atabacokesheje
Iyo muzi yuko aho mwandira ifungurwa zanyu ari vyamwa ari vy'abantu bakoresha bya misi yose baza gusuma ngaho umuntu ari yungunganya urashobora gutegekanya ikibido kinini ya uzuvoma kugira ahantu hawe ivyo vyama vyawe bibe bifise isuku ribere bene na wabundi aje kubirondera agushorera n'ingonga n'ingonga kuko abona hari isuku rikwiriye ivyo vyama canke ifungurwa wanze kugira babigushorere
mbaza ndakwishura
none umuntu yokora iki kugira ngo ibi bintu byose bona byogenda biratera ingorane abantu bihagarara kubijyana n'isuku yo mu isoko
himiriza rikomeye mbere nikindi bagatangisha amahera bajya abantu bemerewe kudandaza nukuvuga ko aya mahera nk'ukurondera umukozi aguma araba iko byose ari sawa mbere hajya muhejeje kudandaza mugasiga aho hantu muhakubuye muhakorofye hasa neza bikenewe bagashiraho n'amakomite ajejwe isuku kandi isuku ribereye
mbaza ndakwishura
ikibazo twashaka kukibaza abakuru b'amavuriro yego bakagerageza bakaraba kuri cyane cyane bakora uko bashobora kose turabe ko izo ndwara kuzikuri ziza muri ubwo buryo bw'isukurike ko zogabanuka
amavuriro eka n'ibitaro bitandukanye barafise uruhara abantu benshi bagenda ari kwivuza hariho umwanya kinabajya abantu bagishika ubwa mbere bakabashira iruhande bakabahimihimiriza imiza rijanye n'isuku ryiza naho babaye naho bakorera eka no ku mubiri wabo
Mbaza ndakwishura.
Isuku ryo mu masoko n'amagara y'abantu biracyane.
Iyo umuntu yanze ibintu bitagira isuku, wawundi aje kubigura akabitwara akabishikana muhira hama nawe nyene ntiyumvire kubigira isuku ngo avyoze kandi bishobora kugira inkurikizi idasanzwe rero isuku rihera kuri wa mudandaza kuri ivyo bintu ariko arategura ngo baze kumushorera hama rigakurikira mu mimihana yacu itandukanye.
Shikara gumwanya umutumire wacu mugangana itamunyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
Isuku ryiza ryo bari meze gute
Isuku ryiza ritangura ku muntu wenyene wa mukenyezi yakenyeye neza igikwembe kisukuye asa neza naho yateguriye ibintu vyiwe bamushorera hateguye neza hasukuye umubwenge bwawe kabuzi ku isuku ari cyo kintu ca mbere mu bintu byose mu buzima bavyeyi mwigisha abana banyu kugira isuku nabonye n'abazoheza bakorane indero nziza
mbaza ndakwishura
Mbega umuntu yanyoye inzoga yaguye mu isati cyangwa ubutuku amagara yiwaronone
arashobora kononekara kuko cyane cyane nta numwe atazi ko isazi ari agakoko gakwega ingwara zitandukanye zijanye n'umucafu rero ntawuzi iyo sazi yo barivuye ugasanga uranyoye ariko urahanduriye ingwara
mbaza ndakwishura
Amazi mu isoko abuze ibintu bica byongerekana
Iyo amazi abuze ari mu isoko eka nandi hantu hose mu mihana itandukanye n'ukuri ibintu birayangara ibintu birononekara amazi akoreshwa muri byinshi amazi niyo akoresha kugira yo zivyo vyombo agira akoreshe
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gacika gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Kwabata hingi tuma mwurundi dushobora gukena amazi kandi hari habaduserukira
Nivyo yuko hari ibice bimwe bimwe vy'igihugu atamazi meza aboneka usanga abantu bagenda kuvoma mu biyaga canke mu nzuzi zidafise amazi meza uruhara ni rwa leta aho rukwiye kugira imigambi itandukanye kugira abanyagihugu hafi yo mu mihana yabo haba hari amazi meza nico gituma rero iyo aba bantu badafise amazi meza bakwiye kwitwararika imbere kuyakoresha bayateke bayagirira isuku baheze bace bayakoresha mu
Mbaza ndakwishura
umuntu ashaka kwandura ingwara z'ivyaduka zizanywe n'izo nsazi korera amacinya
ego chan murazi yuko korera canka amacinya ari ingwara zijanye n'ubucafu mbere zigasinzikaza ubuzima bw'abantu batari bakeya cane cane abana n'abakenyezi nk'ubuhoho ni gihe c'imvura insazi ziragwiriranye cane gose nimwitwararike kuza murafuka hajyana umwashize ivyamwa kugira ntihagire insazi zibikoreko nikindi tafungurwa muko murakinjika mugerageze mugira isuku mwanze mukubure mukoro pe n'amazi ari mu isabuni mwirukana izo sazi mishitse naho mukagira amasafuriya afundikira kugira zasazi n'izigumudiza gukora mu mfungurwa muri komurategura
mbaza ndakwishura
noko mwebwe mwo girageze ubuhinga bwo koza murarondera imiti myinshi kwera ingwara z'ivyaduka kazoza muratuvura
nibanza ko ubwa mbere uruhara rugwani mugira isuku ariko iyo bishitse abaganga bari hano kugira babavure ukabona kusinzikajwe n'ingwara nturindire kuza waremvye irukira kwa muganga kugira bakuvure
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara abanywanyi bacu Abudara wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yatwandikiye avuga ko amazi imyaka 10 agenyerewe ariko haguma hamujya nk'akavunja abaza ico yokora muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
bambere no kuja kwa muganga bakanza bagasuzuma bakaraba igituma cyane cyane muganga w'urukoba niwe wotumbera kuko murazi ko abantu budufise imibiri itandukanye ushobora gusanga harafise imibiri hanya hafatanye usanga iguma ibavyuka ikabajya
turashimiye Abdalla n'abandi banywanyi batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti amaboko ajyohanyuranye bikubwiye iki
uno munsi urose nk'ibintu umugenza akakugendera ukamufungurira cyangwa ukamuha ikinyobwa akanywa yo nawe usubiyeyo akaguha urumva biba ari ibintu binezereye
bikubwiye iki
wenda gutumye uno munsi ngaha aye turaje turaswaza ugwagwe teke turaswaza tumaze kuriswaga ngiyo turarihi wewe nawe ejo nje numba nawe urahishije wahamagaye abandi je ntiwahamagaye kandi nate tona narago ahamagaye nka gutumira tika chatu swaga amaboko kugira ngaryohane nuko yasangira ko ndaguhaye uno munsi nawe urahandengereza
bikubwiye iki
Mamoka yo hanyuranye nta muntu yo guhutwe nabate abona atatwomo nuguhana
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Murambya ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kuri 79 90 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Ndivi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Ni sivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba profe bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
no baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba yagumako ndariyo nda yakwanga ivyimeza kuza naho zovugana kuri phone si sawa
bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika misi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12:15 zo kumugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12:15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Studio Ijambo ya Set for Common Ground irasubiye kubaha ikaze.
Sasa wani ya tume sema umechoka na mimi masikini. Sasa wani tupa niende wapi na nifanye nini? Watoto wanalia huko nyumbani lakini hizo mambo ni za duniani. Weweka raha mbele wewe unioni njuki. Eti mimi sina mali tafadhali au wa mapenzi wako na pesa na fu hawa na mapenzi hiyo ni kweli kamilioni ya mpenzi usitupe eti mimi sina mali tafadhali au wa mabima wako na pesa na fu hawa na mapenzi
mbona umeniacha mama niachia watoto mpaka wanalia huko nyumbani.
Mama,
tu bosi, tu me kasi tu bosi, yeah.